Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Baramukije ndabaye ni kaze muri kino kiganiro yaga. Ikiganiro kigiye kuremeshwa na Jonini Nazwe Maria Karori kuri mikoro nayo Serge Bisimwa ari mu bihinga bw'ibyuma. Dutangure na makuru yacu kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Abateshejwe ibyabo n'intambara zahuje abagwanyi baba mayimayi n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC gitete n'ubu ntibararonswa imfashanyo. Ayo makuru aremezwa n'umwami Ngena Muringita arongoye gurupema y'abarara y'ubumanuko. Abo bakaba bagizwe n'imiryango irenga 290. Abigishwa baba 80 bava mu makano ya Rusenda Rweba na Bibokoboko nibo bari kubakarihirizwa ubumenyi ku buhinga bushasha bwo kwigisha ibyigwa by'ibiharuro mu myaka y'indwi n'umunani y'amashuri mato mato. Abigishwa bo muri division ya fizi ya gatatu bazoronswa kandi ubumenyi kubwo kwigisha ibyo byigwa bishasha.
Maze na Jean twasangiye umva Laura tubanda umwigisha wo kuri Institut de la Reflexion mu Gatunguru. Ihangiro ry'inama y'uno munsi ni inyigisho zingene tuzotanga ivyigwa vy'ibiharuro mu mashure y'indwi n'umunani kuko bahora bigisha mashure ya mbere n'iya kabiri y'amashure yisumbuye mugabo ubu kuri programme nshasha ya Congo ariko vyahindutse ko amashure y'intango agiye gutangura agaherera mu mwaka w'umunani.
Indwi imwe gusa igipolisi kijeje umutekano mu mabarabara kiriko kirasaka abafise ingendeshwa zitagira ibyangombwa. Ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara cha Ubira byaduze nk'akarorero urugondo rwahora rwo kwipikipiki canke kuri tukutugu rwarihirwa amafaranga 300 y'amakongomani ubu rukaba rurihirwa amafaranga 500. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu ari Bubira Kiza Pavero mu bamwe ejo rya Manuel Bimenyimana.
Mu byukuri urugendo rw'amahera 300 rwadugijwe gushika ku mahera 500. Ubwo 500 rwagiye ku gihumbi. Mu rugendo rwo kuva imurongo yo gushika ikaramabenge, abanyagihugu bo mu gasagara ka Uvira bavuga ko batangajwe n'iduzwa giturumbuka ry'amabeyi. Ku bw'umukuru w'amashyirahamwe y'abagendesha amapikipiki muri Congo, mushinga nahe bareke iduzwa ry'ibiciro ntigega ishyirahamwe ni ikibazo cy'abanyonzi b'amapikipiki baraduza ibiciro ataruhusha. Twigeze tugirana amasezerano n'abanyonzi b'amapikipiki hamwe na tukutuku yo kuduza ibiciro by'ingendo. Ni ingingo bafashe hagati yabo bonyine kandi nta uduza igiciro cy'amahera 400 gushika ku gihumbi. Barashobora kongera ko ijana cyangwa 200 ku giciro cya kera. Babandanije tuzokorana dufate ingingo ku banyonzi b'amapikipiki na tukutuku. Urundi ruhande abakoresha amapikipiki na tukutuku baridoga twavuye murongwe n'imizigo yacu ku mutwe gushika ku isoko Maendeleo kubera kubura ibitwunguruza n'ibiciro byadugijwe kuva kuri 300 gushika ku 500. Kalundu gushika ku isoko Maendeleo turiha 500 ariko umukwabu w'ishyirahamwe rya Sirasonas dushobora kuriha ayo. Menya ko igihe cyose ishyirahamwe Sonas iyo rikoze ico gikorwa hama habaho iduzwa ry'ibiciro.
Inyuma y'amezi ane hatanguye kurihishwa imbere amafaranga y'umuyagankuba mu Kamanyura, abakoresha umuyagankuba w'isosiyete y'amatara SNEL barakenguruka icyo gikorwa. Abanyagihugu bo ngaho i Kamanyura bakaba bashima uko ubwo buryo bugenda. Wende yo wese adufite inkuru mu mwamwe ijwi rya Odeta Nibizi.
Ivyo byemejwe n'userukira SNEL mu karere ka Kamanyura. Kugwabo ubwo buhinga buratuma ivyuma bikora neza n'ababikoresha bakariha ku giciro gito. Ubwo buhinga bwa cash power buragabanya ikoreshwa ry'umuyagankuba mu ruhande rw'ibikoresho byo mu nzu, aho bahora bariha idolari 5 amafaranga y'Abanyamerika, ubu bakaba bagiye kuriha igice cyayo. Muri ako kanya abakoresha ivyuma bikoreshwa n'umuyagankuba bavuga ko ibiciro byagabanutse. Tubamenyesha ko umuyagankuba wahora ukoreshwa mu Kamanyura wava mu ihuriro rya Ruzizi ibiriya cya mu Rwanda ikamanyura naho ikabigiye mu ntara y'amajyepfo ya Kivu mu gukoresha ubuhinga bwa cash power.
Yaga uno munsi nahirangiriwe. Murakoze mwege mwese mwayikurikiranye kuva mu ntango gushika ihere. Yakoze cyane Serge Bisimwa hagaragiwe na Yakobo Kahora yabateguriye. Maria Karoli nahazwe nayibashikirije. Tuzosubira mu kiganiro ya gacu mu kwezi kwa gitugutugutaha na Gahwani.